Mwananya kumviri za radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 2 na 2. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Ishuti ya bose. Muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nguko twabivuze imbere yaho mu kiganiro cerekeye ibibazo bivuka hagati yabubakanye mu ngo ingo mu Burundi cyo kimwe n'ahandi zirabamwe ibibazo bitari bike bitandukanye hagati yabubatse mu bishobora kubaviramwo ugutandukana. Amategeko agenga abantu n'imiryango arahari kandi aranditse kuva mu mwaka w'1993. Mu gihe abubakanye bahisemwo kwahukana, ninde bitura kugira abafashe mu gihe bashikiwe n'ibibazo nk'ivyo na cyane cyane abapasoni mu gihe batagira mikoro n'amakuru ahagije kuko gero bo byifatamwo kubera bitohora ku bantu basanzwe mu masentare. Nibyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Maître David Dusabe yanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango ari Bujumbura mu Burundi, na Maître Esperance Ninaze umunywanyi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ivyigwa vy'amategeko Association des Femmes Juristes ari Bujumbura mu Burundi. Batumire mbanje kubaramutsa. Ntanguriye kuri wewe mufasoni Esperance Ninaze nk'umunywanyi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ivyigwa vy'amategeko Association des Femmes Juristes i Bujumbura. Abantu bafise ibibazo mu ngo abubakanye iyo baje kubitura nibihe bibazo kenshi bashikiriza?
Ego urakoze cyane. Abakenyezi abubakanye cyangwa birashisha n'abashingantare bakatwitura, ibibazo bikunda kuza ni ibibazo by'abashobora gukoreranira amabi atandukanye bubakanye. Hari amabi usanga yerekeye iby'ubutunzi cyangwa ugasanga n'amabi ababaza umubiri cyangwa amabi atunuza ku mutima cyangwa ugasanga ni n'amabi afatiye ku gitsina ku irondoka cyangwa ibindi nyine bijyanye n'amabanga y'abubatsi. Nibyo cyane cyane bikunze kutaba hanyuma iyo batwitwere ntituraheza tukabakira tukabumviriza, kuko no kumviriza n'igikorwa gihambaye. Hama hariho bamwe dushobora guha impanuro ugasanga biragenze neza, urugo rurasiye rurabaye rwiza. Hariho n'abandi usanga birinze guca ubutungane.
Nawe Maître David Dusabe, barabitura abantu bafise ibibazo mu ngo na cyane cyane ibibazo bijyanye n'imigenderanire yabo uko babanye, kenshi abaza kubitura babitura ibihe bibazo?
Ego murakoze cyane. Ahanini bigomba gusa n'ibibazo by'abitura ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye amategeko, ariko nokongera ko kenshi yuko kuraba cyane baza tura bavuga ibibazo bijyanye n'ingo, usanga kenshi ari abapfasoni. Abapfasoni kenshi ugasanga baza kutwitura mbere bafite n'uburyo na bukenya, ugasanga biranagoye nongira ngo ubonane n'umushingwamanza muri ati uko bisaba n'amafaranga, ugasanga birabagora n'ayo mafaranga niyo baronka kugira ati n'amahera ya bisi nayaronse gushika ngahanase n'amaguru cyangwa nawe nimba yashoboye kuyaronka kuga ati nayo ndabikubwiye umugabo wanje niyabimenya sinzi aho nza gutaha. Ugasanga rero n'ibibazo kenshi bijyanye n'uko ubonye ko abakenyezi usanga kenshi mu ngo barahohoterwa kubitwa hanyuma amatungo y'umuryango bakaranyigeza ugasanga umugore abayonga onye nk'umuyaya atazi icyo umugabo atunze hanyuma ikindi nacyo ugasanga niyo umugore yagisubiye cyo kuvana n'uyu mushinga nta ibaba banye ugasanga nta n'ubwo yashobora kuronka ngo gukora izo manza n'uyu mwanya kuko usanga bisaba umwanya muremure n'uburyo bwinshi abandi nabo jewe nabonye akunda kuza kunyitura cyane cyane n'abapasoni b'abayisilamu abayisilamu ngo mu idini ryabo ntibemera yuko bandikwa mu mategeko ikindi nacyo usanga umuyisilamu umwe afise abagore babiri batatu rero ugasanga baratunturiye mu nzu bababwira bati natwebwe amategeko y'uburundi ntadufate kimwe n'abarundi ugasanga umupfasoni afise abana bamaze gukura ageze imyaka 18-20 ariko umugabo ngo yaranze kumwandikisha abasanga rero ni ikibazo niba ukeneye kumufasha usanga bigoye biragora aho uzanana mu gihe uyu mufasoni usanga ese urugo nta na kimwe azi nta na kimwe yanditswe ko abaye ngaho gusa kuba umuntu wo kubyara
sangara bira bora ni kugaruka ku byerekeye ukwahukana hagati y'ababa bubakanye uravye mu bisagara no hagati mu gihugu ni hehe ivyo bikunda gushika
ni mu bisagara cyane cyane mu bisagara cyane cyane usanga ibyo kwahukana bikaze mumbajije gituma ntacyo no kwicura ngira ngo aho mwishira hamwe cy'abakinzi banonose by'amategeko ngira ngo bumudufashe ariko ugiye kubiraba abo mu bisagara cyane barahuta ibyo kwahukana kurusha abo twavuga baru
madame mwovyishura mwoduha impamvu byoba biba kenshi mu bisagara kurusha hagati mu gihugu
mu bisanzwe nk'umurundi kazi namwe abazi igihugu cyacu cy'uburundi nk'abarundi murazi ko kwahukana bitoroshe haba mu gisagara haba no mu gihugu hagati rero kumbure ibiharuro byerekana ababa mu bisagara kuko aribo bashobora kufite uburyo bwo kubikora ariko ubundi ingorane umupfasoni wo mu gisagara ashobora kugira ni nazo ngorane n'umupfasoni wo hagati mu gihugu ashobora kugira ku bijyanye no kubana n'uwo hanyuma abakenyezi kenshi bo mu gihugu hagati bajya abakenyezi birimizi n'abantu bihangana cyane barihanganira ibintu byinshi bibagora kenshi usanga atifuza gutandukana n'umugabo gutandukana kuvuga ngo barahukanye ariko akavuga ati jewe kubera ko umugabo ambaniye nabi birangora kubaho birangora kurimira abana uwompa igice cy'itongo ushobora kwigabira imwimbu uvuyemo ukantungira urugo ata wundi ariko aranyononera ati jewe ibindi byose nobyihanganiye rero ni ukuvuga yuko bagerageza kurondera inyishu yotuma rugumaho mugabo bagasaba ko amasentare kuko mu muryango kenshi muri ibyo bibazo usanga bigoye ariko hari igihe bishika ugasanga imiryango yahuzurije cyangwa na twebwe turi mu mashyirahamwe twagize icyo tumara ugasanga abantu barashoboye kumvikana kumbura umuntu yarasi ko benshi hariho abakora ibintu bibaza ko ari uburenganzira bw'umugabo k'umugabo agaganza afite uburenganzira ku bantu no ku bintu byose biri mu rugo ashobora kubikoresha uko ashaka atabajije n'icyiyumviro cy'uwo bubakanye hariho rero abashoboye kudushikira cyangwa na twashikiri tukabaha impanuro bagatwigiza yuko urugo ari babiri ko bategerezwa kujya inama mu gutunganya iby'urugo haba mu kurera abana cyangwa mbere no mu gutunganya amatungo baba bafise ibyo bibazo rero biboneka hose yego ariko kumbure uko umukenyezi wo mu gisagara cyangwa umukenyezi ashobora kwibeshaho kwisunga abitunganya siko ubundi mukenyezi ataba abyiyumviye hariho rero n'abakenyezi tutaguze babana nk'umugore n'umugabo mugabo bataba batanditswe ni ukuvuga ko ubugeni ukubaza kwabo kutaba kubahirije amategeko kujya bagati ubugeni ni ukubana k'umugore n'umugabo yisunze amategeko iwacu murazi yuko ari umugore n'umugabo nta kubana nta bugeni hagati abagore babiri cyangwa abagabo babiri ni hagati y'umugore n'umugabo. Hariho rero aba bana gutyo batanditse bakabana bakabyara n'abana nabyo nyine birazana ingorane, kuko hari igihe iyo bigenze nabi urumva bobo ntibasaba kwahukana kuko baba baragize ubugeni buciye mu mategeko. Ariko ibibazo nkabijya nyene abubatse basiye mu mategeko bafite nabo baba babifise ni kwa kurera mbega abana badorerwa gute, mbega ibyo baronderanye byo bigenda gute, bitunganywa gusanga ibibazo biguma ari bya bindi.
Maitre Dusabe, kuri abo baba babana batubakanye bakabyara nk'abana mu byerekeye amategeko abivuga kuri iki dufate nko ku burenganzira bw'abana,
kuko umwana yavutse kwaba ari uvutse mu mategeko no kuvuga se na nyina babana canke ari uvutse batabana, bose bamaze kwandikwa muri vya bitabo vya leta etat civile, abo bana bafatwa nk'abana bavutse kwa bavyeyi basanzwe bubakanye. Bisigura yuko ivyo abo bavyeyi baba batunze nabo nyina bafite uburenganzira. Ivyo abana bandi bavutse ku bavyeyi bagize mariage no kuvuga bakoze ubukwe bafite uburenganzira, abo bana bafite uburenganzira byose uko amateka aravuga yuko umwana avutse kuri se na nyina batubakanye afite uburenganzira cyo kimwe n'umwana avutse kuri se na nyina bubakanye. Nuko
naho ukiganiye twagiranye mwaravuze ko abantu batanguye benshi kwikangura cyane cyane abakenyezi kubijyanye n'uburenganzira bwabo mu gihe batandukanye nabo bubakanye uburenganzira bwabo n'abana babo, amategeko abicunganya gute mu gihe batandukanye ku bana.
Ibi rero nk'uko madamu Maitre Finance amaze kubivuga, ibi rero biragoye kuko nkabo usanga baza kutwitura iyo utanguye kubaza umugore ati none mufaso ni ko wumva ukeneye ko mutandukana iyo nzu mwayubakiye hamwe ibyo mutunze by'abana bica bigenda gute. Umugabo ntiyumva yuko ibintu boca babihereza abana cyangwa ko kumarira abana umugore yigiri usanga bigorana, ubundi ho uko byasa kugenda ina wabo bana mu gihe batarakwiza imyaka ikwiye kugira ngo bace kubana na se baregwe na se teza kuguma aronka ibirezo kujya nyene k'umugore bari bubakanye akaronka ibirezo by'abana, abana bakarihigwa ishuri, abana bakambikwa, abana bakavuzwa, abana bakaronka ibitekanijwe byose kugira ngo bashobore kubaho neza, mbere bakaronka uburenganzira bwo kujya gutembera kwa se mu gihe barerewe kwa nyina, mu gihe barerewe kwa se nabo bakaronka uburenganzira bwo kujya kuzabaraja gutembera kwa nyina ndetse n'umuryango wo kwa nyina cyangwa kwa se. Ni ukuvuga iyo bavuze ngo uburenganzira bw'abana, abantu benshi bumva ko ari iby'amarongo byo kwambara, gufungura, kwiga, ariko amategeko aravuga yuko mu kurera umwana harimo no kumuha rujya rukundo rw'umubyeyi affection parentale, ni ukuvuga kuba hafi y'umwana akumva yuko yitaweho afise ababyeyi bose bamufite ku rukundo. Ibyo byose amategeko arabisaba ababyeyi kugira ngo babikurikize. Rero ibyo byose twamaze kudondagura, abana bafite uburenganzira kandi n'iyo uyu mufasa nicuye sentare ibyo byose barabitegeka. Kurya k'umugabo n'umugore bari baragize ubukwe bari batandukanye amategeko arabirekura neza.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyagarigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga ariko tuvuga ku bibazo biba mu ngo hagati y'abubakanye ibibazo byinshi hari ni ibibazo birimo kwahukana twatumiye Maître David Dusabe anonosha amategeko agenga abantu n'imiryango ari ubujumbura mu Burundi na Maître Espérance ni nahaze umunywanyi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye zigwa by'amategeko Association des Femmes Juristes ari bujumbura nashaka ngaruke kuri madame Espérance mwabuze ibibazo byinshi by'ababitura ingene mugerageza kubafasha nk'ibibazo twariko turavuga nk'iby'abafite ibibazo hagati y'abubakanye mu ngo kenshi bibaviramo n'ubutandukana ariko ndaraba nk'abari bagize icyo bavuga kuri iki kiganiro hari nk'uwitwa Yusuf Bayubahe yavuga ngo nta makuru tuba dufise ngaha ku Ijwi rya Amerika ngo kugira tuvuge ibibazo nk'ibi ngo we nta kibazo abona ngo kiri mu ngo ngo n'imiryango niko mubibona
ibibazo biri mu n'imiryango bivyo nabura kuko iyo abantu bafite icyo basangiye bagira n'icyo bafite n'ibintu bisanga kandi ujya abantu nyine babana nabura igituma bataka ibyo n'ibintu bisanzwe cyane ariko icyo tuba twifuza ni uko abatasi abagize icyo badahuje ko mbere gutata sishatse kuvuga kurwana no kuvuga kugira ikintu mudahuriye ko ari nk'inyungu z'umuryango murashobora kutabibona kumwe kandi mwubatse kandi mukundana mukagira igihe mutabona co kimwe inyungu z'umuryango cyangwa n'ibyo bibazo nyine bijyanye no kurera abana intumbero mwobiha ugasanga ntimuyihurije ko mbe ndareka rero nuko hashobora kuzamwo ibibazo bijyanye no guhohoterana ugasanga kenshi bikunda kuba ku bagabo ugasanga abagabo bahohotera abakenyezi mugabo birashika duhora tuvyumva ko binashika ugasanga n'abagabo barahohotera ariko usanga kenshi ibibazo bishika ku bakenyezi ibibazo rero biriho ikimenyamenya ni uko ibyo bibazo bishika no mu masentari ego nko ku bijyanye no kwahukana itegeko ritegekanya ko babanza guca mu nama y'umuryango ko imiryango yabo ibanza kwicara hamwe ikabumviriza isumba uko bigenda bagatanga impanuro ariko hariho kandi no guhanurwa ku mucamanza urubanza rwo kwahukana umuntu ntapfa gusimbira muri sentare ategerezwa guca muri iyo nama y'umuryango abubakanye bakongera bagaca n'imbere y'umucamanza nawe nyine akagerageza kubumvikanisha kubahanura kumviriza ibyo bintu biteye ingorane mu rugo no kugerageza kubahanura rero igituma icyerekana yuko ibyo bibazo bihari ni ibyo nyine birigwa mu miryango amakambi no mu masentare hariyo ibibazo bitandukanye abashaka kwahukana abasana ibifungurwa pension alimentaire abasaba kwandikisha abana birashobora no gushika muri ba bandi twavuga bakaba banditswe ugasanga harabaye n'ikibazo n'abana ababyaranye ariko kwemera yuko abo bana ari bwiwe akanga kubandikisha ikarinda guca muri sentare akabanza kukwemeza yuko ari se wabo hama bakamutegeka kubandikisha ni ibibazo byinshi rero ngaho mvuze ibikunda kugaragara byerekana yuko nibwo bishika akaba ibibazo mu miryango hagati y'abantu bubakanye cyangwa babana
yego Maître Dusabe ikiciyumviro cya Yusuf Bayubahe madame arabivuze ko ibyo bibazo bihari tankeka na madame Espérance ni nahaze arabivuze ku bwanyu nk'umwavoka mwakira abantu baza kwitwara ku bijyanye n'icyo kibazo ni ibintu namwe mubona ibi Yusuf avuze ngo si ikibazo ngo nta bibazo bihari ngo kuba turi ko tuvuga ibintu ni uko tudafise ngo ayandi makuru niko mubibona
jenda bibona kuko nikimenyamenya nuko musanga harabatwitura ugasanga n'abandi basorondera kuza WhatsApp na za Facebook ugasanga ibibazo n'ukuri ni byinshi n'umurengera ahubwo gusa kenshi usanga umuhinzi w'umurundi nk'uko byanavuzwe na Maître Espérance nuko umuhinzi w'umurundi ntakeneye kuja hanze ngo ibintu byo mu rugo bisakare bija habona usanga baratunuriye indani bakagomba ko ibintu naho bazizo mpanuro cyangwa boshikiza ibyo bibazo bibe mu ibanga ukavuga ati jewe dusangiye jayeje hamwe iyo nabimenye ko ibindi ko ndanabibaza atayibaza ibindi bintu ko ngenda muhumukane ngira ntangore kwigira ingare mu rugo ibintu nk'ibyo ati dusangiye jayeje n'abana bara yigisha batawuca bibamwo cyane na jewe akasha nanze cyane nawo ugasanga n'abana arabihakanye kuko ebwo amateka aremera yuko umugore mubana ashobora kubyara umwana ukamuhakana ukava gatariho kandi mubahana ibyo amateka arabitegekanya icyo cyane cyashize rero kuvuga yuko ingo mu Burundi zikinyegezwa zirafite ibibazo wumvise abantu baba barinda bitura amasentare ni ukuri biba byarenze inkombe biba byananiranye ni hamwe no kwita ubundi ugiye kuraba umusinzi mu Burundi ikintu akiri imbere si ukwawukana ikintu akiri imbere ni ukukubaka rukaguma wanagomba ikintu ahera akavuga ati none mu muryango washoza bifata gute mu ishengero ryanje bazobifata gute ababanyi bazobifata gute ugasanga rero ibintu byo gutinya ari nawo numva ariho abantu cyane cyane nibaza ko izo komantere zanditswe n'abagabo cyane cyane usanga abagabo kenshi basaba bavuga yuko nta bibazo bihari kubera abakenyezi babona bihoreye mugabo wabimenya yuko mu ibanga abo bakenyezi barabaza rwose kandi bakeneye kumenya uburenganzira bwabo ndetse bakanagushyikiriza n'ibibazo byinshi bafite nuko bimeze.
Ishyirahamwe ryanyu Madame Esperance Association des Femmes Juristes mwarishinze ryari?
Kuva mu 1995 iramaze imyaka 25 iriko arenga.
Rigizwe n'abanywanyi bangana iki?
Ni abanywanyi binjira kugushaka kwangu turafite abanywanyi baba amatabiri.
Icyo mumaze gushika ko mubona woshira imbere ku byerekeye ibyo bibazo twari ko turavuga ni nk'ikihe mu mpanuro mutanga n'amakuru mutanga baba babituye?
Ubwa mbere twavuze ko dushyira imbere impanuro kugira ngo urugo rubeho ariko hariho igihe usanga harimo ibintu bigoye kwihanganira harimo ibyaha mu gihe harimo ibyaha rero duhimiriza ababikorewe kwitura ubutungane kuko urumva ibyaha muri ibyo byaha harimo gukubitwa harimo gufatwa ku nguvu harimo no kwicwa na byo nyine birashika kumugazwa harimo n'ibyo bijyanye no gusesagura amatungo y'urugo guturubika uwo bubaka hariho n'abatamiranya mbere bagaturubika n'abana ugasanga nyine ibintu umuntu adashobora kwihanganira muri icyo gihe rero turaheza tugashyigikira uwo mukenyezi kugira ngo yiture ubutungane. Ishyirahamwe ryacu hariho ngo abashingwamanza na jewe ndimo bashobora gufasha muri mwene ibyo bibazo yaba igihe dufise uburyo bwo kubikora duhabwa n'abagiraneza bashyigikira mwene ibyo bikorwa ariko n'igihe hatari uburyo bw'abandi bashyigikira ishyirahamwe abanywanyi bo nyine b'ishyirahamwe baba bafise ubushobozi baraheza bagashyigikira abo bakenyezi kugira ngo bashobore kwitura ubutungane bamenye uburenganzira bwabo tukababwira uburenganzira bwabo amategeko abakingira agakingira n'urugo agakingira n'ibibondo hama tugaheza tukayishimikiza kugira ngo uwo mukenyezi arenganurwe nibyo dukunze gukora ariko kandi turakorana n'abajejwe intwaro hari igihe usanga bikenewe ko dukorana n'abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane ngo bafashe iruhande y'icyo gikorwa cyo gusaba kurenganurwa kugira ngo bakingire ubuzima bw'umukenyezi bakingire ubuzima bw'ibibondo biba biri ko birasokezwa ku buryo ushobora kubona yuko niba rishobora kugwa na byo nyine birashika cyangwa ugasanga umuntu yamugaye ariko iyo tumutabarije tukabimenyesha abajejwe intwaro tukabimenyesha abajejwe ubutungane turabona yuko bigira akarusho umuntu akubahiriza akanatinya akabona yuko ikiremwa atari icyo guhohotera ikiremwa muntu utagifata uko ushatse ko hariho amategeko y'igihugu akingira abantu abakenyezi badasigaye inyuma.
harugundi ya twandikiye itwa Ndayegamiye Baltazar avuga ngo nivyo rero ngo kwifuriza ngo abubakanye ngo kubahukana ngo nagira ngo ngo bahanura kubana neza ngo ndabona abakobwa bashaje batavyaye n'imisore ngo ngira nico ngo batinya ariko murabisigura mwese dutanze ikiganiro nk'iki tuguvuga tuba turiko turarondera ko ivyo bibazo vyiyongera ahubwo tuba tubaza abantu bagerageza kubitorera inyishu ko nibibazo nk'uko mwabivuze biriho ntawo bicirahande uwo rondera kubyirengagiza kumbure nawe nyene yobazi ko biriho nuko atobashaka ko bivugwa ku nyungu ziwe canke ku zindi mpamvu anguru Ndayegamiye Baltazar metre dusabe ariko aravuga ngo turiko ngo aho guhanura ngo aho gufasha ko bubaka turiko tubifuruza ngo kwahukana siko mwabivuze siko muriko muwisigura kandi kigiganiro siko kimeze mubibona gute ico cyumviro ciwe
murakoze ikintu cy'ambere je ubwanze reka ntanga akamukenyeze yamwitoye arambwiye badafise mu rugo byose arambwiye ati mugabo uyambara ufashije ukamuntelefonira umugabo akatugahurira ngaha hanyuma ukamumpanurira no kuri je numva nkeneye kubaka je naramukundiye kabisa kandi urumva umuntu nk'uyu onye bakeneye kubaka ni byiza cyane cyane telefone umushinga nawe wiwe yanyishuye ngo urabwira uyu yakwituye azanze neye convocation nzita basentare gusa murumva ibyo babigira ko babazi neza yuko uyu mugore icambere ntafite aza gutaha yamaze yarakorerwa uyu munsi sigizima yamaze kumva ko atanguye amategeko niyatasura kumunoshagura akubita uko yigombe ica kabiri arazi neza gataburya afite atanaho yobukura arera abana muhira gusa arazi neza yuko nawe uyu mutwe ngugenda uburane uyu mwanya kuzoza aragutekera abana bava ku ishure ngo ariko azinduka amasentare arazi ko uyu mukenyezi abyazoshobora uyu mukenyezi yavuye ngaho yumiwe cyangwa ati nta kundi mwakoze se mwe mwari mushoboye murakoze imana izibaheza gire reka nta kundi ntarumva aranyica ngombye kubabwira iki twebwe dushyira imbere ko abantu bumvikana ariko mugiye kuraba hariho abantu usanga mu ngo baramaze kwigira ku mengo ntibakorwa ko bakabona ku mengo ibyo ari byo byose bokora bafite uburenganzira kuko nibusanga afite uburenganzira bwose ku bintu by'urugo ugasanga amafarisere niyo yanditse kamatu ubutunzi bwose bw'umuryango niwe bwanditse ko muri ako kanya urumva bica bigorana ari nacyo bituma narengira ngire ko mbaza kugira ngo mbarize n'abandi bashobora kuba bafite icyo kibazo none muri iri shyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye se amategeko mwakira abaribo bose bahohotewe cyane badafise uburyo bose cyane murafise ibyo mufatira kugira ngo mvuge ati uyu turamwakira uyu ntitumwakire murakoze
murakoze mumwishyure madamu
nagomba kwishura mpereye kuri uwo mwavuze yuko ibaza yuko turiko turondera ko abubakanyi basambura eka habe na gasona nivyo turota kandi ababwiye ko imbere ya byose dushira imbere kumvikanisha abantu keretse iyo harimwo ibyaha n'ibindi bintu ibyaha cyane cyane ibyaha by'amaraso ibyaha nyine atari ibyaha bitoyi umuntu ashobora kwihangana ibyaha bibangamiye cyane kirenga umuntu na cyane cyane abo bakenyezi ndetse numvise ko n'ibibondo bishobora gushikirwa hanyuma ibyiza by'urugo ni ukuri ntawe utabizi kandi urugo rurakingirwa ku buryo bwose amategeko uhereye ku ibwirizwa shingiro rirakingira urugo kuko urugo niyo nkingi ya byose ni urugo niyo nkingi y'igihugu twese ntitwobaho igihugu ntitwobaho hatariho ingo icyo dutuma rero ingo ata muntu yokwifuza gusenya urugo ariko rero kubera ko nyene ingorane zishika icyo gituma n'amategeko yategekanije mu gihe abantu by'ukuri bimaze kugaragara ko bitagikunda ko bashobora kuguma bubakanye ingene bigenda ariko nabyo nyine bica mu masentare nta wundi muntu n'umwe afite uburenganzira bwo gutandukanya abubakanye hama ati nakira abantu bose ego kwakira abantu bose gusa bitandukanye ku byo tubakorera murabona yuko ingene igurirana ry'abantu mu Burundi rimeze ntitwoshobora bose kubaburanira ariko abatishoboye abakenyezi batishoboye bigaragaranye neza ukuri ko ata buryo bafite bwo gushobora kwirihira umushingwamanza bwo gushobora gukurikirana urubanza rwiwe abo turabafasha hariho rero n'iyindi migwi dufasha kumvikanisha akaba muri uko kumvikanisha tubwira ko tunasigura uburenganzira bw'umwe n'undi. Umuseruko akamenya uburenganzira bwiwe mu rugo, umupasitori nawe akamenya uburenganzira bwiwe mu rugo, bakamenya n'ububasha bafite kuba naho bugarukira. Ibyo byose rero biri mu byo tugenda dukora, kandi ibyo bikorwa byo kwigisha amategeko, kumenyesha abantu uburenganzira bwabo, ntitubikora ku baje basituye gusa kubera bafite ibibazo. Birimo mu migambi dukora wari wamba tudasimumaze gushika kuri iki, n'ibyo biri mu migambi dukora, tukaza kwigisha mu kibanza mu mizi itandukanye y'abenegihugu, tukaza kwigisha ibijyanye n'amategeko, ibijyanye n'uburenganzira bw'umuntu. Kuko byose bihagaze ngaho, hariho abagifite ibyiyumviro bishingiye ku migenzo mibi, kuko mu Kirundi hariho imigenzo myiza yo kubahiriza urugo, ariko hariho kandi n'imigenzo usanga idaha ikibanza, itaha agace abakenyezi n'abana. Hariho rero abantu bagifite mwene ivyo vyiyumviro bishimikiye iyo mico, novuga nti yarenganye kubera ubu dufite amategeko avuga ko abantu bose bangana kandi ko bubahirizwa ku rugero rumwe mu bijyanye n'amategeko. Nibyo rero bikunda gushika, ugasanga umuntu naho amategeko yanditse ntibayazi, cyangwa n'abayazi bakayingagiza kubera avuga ati ndi umugabo mu rugo iwanje nshobora byose, nshobora ndica ngakiza kandi abivuge gutya, mu rugo iwanje ndakiza, akibagira ko itegeko ritamwemerera kwica agakiza. Nuko nobivuga.
Mukorera i Bujumbura gusa cyangwa murakorera no mu bindi bice by'igihugu?
Dukorera mu ntara zose z'igihugu. Hama hariho n'ikindi gikorwa gihambaye dukora, turakora cyane kugira ngo amategeko y'igihugu, hariho ayo ushobora gusanga afite utunenge, ukabona yuko mu bijyanye no gukingira abakenyezi ariho agahaze, turaheza rero tugakorana n'abajejwe kwandika amategeko, tukabaterera ibyiyumviro bagaheza bakabikorera ko mu gihe itegeko ibikorera hindi cyangwa igihe itegeko atarihari. Nk'ubu twaragize uruhara rukomeye cyane mu bijyanye n'itegeko ryo gukinga no guhana amabi afatiye ku gitsina, barafashije cyane kugira ngo itegeko rishobore aho kuyaterera ibyiyumviro n'ibindi bitaka byose twama twagaze kugira ngo dushobore guterera, dutange intererano amategeko y'igihugu abe amategeko meza, abe amategeko akingira abagabo n'abagore ku rugero rumwe, ndetse ibibazo abakenyezi badashobora kuba bisangije nabyo nyine bironke ikibanza mu mategeko y'igihugu.
Abo nk'abapfasoni baba bituye badafise uburyo buhagije, badafise amakuru ahagije, nibazakora ibo benshi murabuze iryo shyirahamwe ryanyu nyine mufasha, mubona mufise uburyo buhagije bwo gushobora kumviriza abo bantu bose no gushobora mu buryo mushobora kubafasha, cyangwa uburyo mufise buragereranye?
Kubumviriza ni ukuri, nta muntu araza kutwisura ngo areke kumwumviriza. Abashobora kuba bashitse aho dukorera, haba ngaho i Bujumbura cyangwa mu ntara zitandukanye z'igihugu aho dufite ibiro, barumviriza. Gusa icyo navuze, bose dushobora kubaburanira imbere y'amasentare, ariko turakorana n'ubushikiranganji butandukanye, ugasanga hariho imigwi iba ishobora gushyigikirwa, hariho n'abandi natwe nk'abanywanyi b'ishyirahamwe babifitiye ubushobozi dushyigikira tukababuranira imbere y'amasentare gushyika ibyago bitungana. Ariko ntidushobora kubikora kuri bose, turabyumva. Mu bijyanye abakenyezi bakorerwa amabi afatiye ku gitsina, kandi bakaba batishoboye, batagira uburyo bwo gushobora kwihagararira, kwiburanira, abo n'ukuri bose turagerageza kubashyigikira tukababuranira. Kimwe n'abana bakorewe amabi, bahohotewe, turababuranira.
Baramukije bakunzi namwe banyanyi b'Ijwi rya Amerika. ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga nagomba nze kuri wewe Maître David Dusabe ababituye baje kubabwira ibibazo byabo mu kazi kanyu ntimeze nk'iryo shira hamwe mu mwuga wanyu mukorera amafaranga nibwo buzima bwanyu nkiyo baje batagira uburyo murabaha makuru cyangwa harahandi mubarungika nko kuri ayo mashira hamwe mubigenza gute
sanga badafise uburyo reka nabagabo badafise uburyo kugira ngo barongane makuru no kuri turabumvira aba makuru kuri gusa ariko iyo hagize rero yuko baburana bazimbere y'amasene yasanye bakora imburano bakazimbere y'amasene yane bishabikora ndi mu gihe bimeze kumera gutyo onye ugasanga uyo muntu nta buryo agira kugira ngo ashobore kwishura hanyuma ushobore kumuburana ku rubanza twebwe nk'abashingwa manza ukica bitugora icaba kwihagarira ngaha duhereza kuba ayo makuru gusa ati urafite uburenganzira ibi nta burenganzira bifitiye ibi wo bigenza guca inzira n'iyi mugabo usanga bica yibacanganya kubera ko batabimenyereye ubwa mbere bwo kuja gutumbera sentari iri usanga atari bya bose hanyuma ikindi cya kabiri naco uyu mwanya n'uburyo usanga bibagora nukuri usanga ari ibintu birebire ubu tugira n'Imana rero naze ndumva nzoza ndabarungika abo nzoba mbona yuko ari abantu by'ukuri batabigira uburyo bwose murumva yuko biroroshe ishyirahamwe jewe ndaza aho rikorera ndaza ko n'abandi aza kubabwiye nzoca nza ndabarangira kugira ngo nabo nyene bamfashe kwakira abo bakenyezi bafise ibibazo nk'ivyo onye cane numvise n'abagabo ko babakiye nabo nyene batagira uburyo kugira ngo abatunganirize
ego biro byanyu kabine yanyu ngo abantu benshi baje bafite ibibazo biri mu ngo ibibazo byinshi bibari byerekeye ibyo tuba ko turavuga by'ukutumvikana cyangwa harimo n'ibyo bindi bibazo by'uguhohotera no gufata nabi abubakanye n'abana ibibazo byinshi biza bibashikira byerekeye
cyane cyane murinze mubona umuntu mu rugo ahaguruka akaza kurondera umushingwa manzi usanga ahanini ari ibyo bibazo byo guhohoterwa bibabiriyo aramukubita aramwima ubutunzi bw'umuryango ntabwabona we nta burenganzira afite ikintu na kimwe cyo mu rugo we ameze nk'umukozi wo mu nzu we abayeho ngaho kugira ngo arere abana gusa n'ibyo onye n'ihohoterwa bijyanye n'iby'ubutunzi cyangwa ugasanga aramuturubika kumubwira amajambo atajyanye umwanya wose n'abana gutyo nyene bamwe batuka ngo mwebwe muri abana bo kwa nyoko ibintu nk'ibyo byaramwanyitura mbwira ati abana bumvise se bose baca birukanga bagaca bugara imiryango ni nk'igikoko kiba gitashe bisigura yuko rero abatwitura usanga ahanini biba byarenze igipimo mu bijyanye no guhohoterwa gukubitwa kutagira uburenganzira ku butunzi bw'umuryango cyangwa guhohoterwa mu bijyanye n'amajambo babwirwa cyangwa inyifato ugasanga umuntu murabanye mu nzu nta kintu mukivugana harahize ukwezi amezi abiri nta jambo agikeneye kukuvugisha ugasanga n'ibintu bimeze gutyo onye rero kenshi abarinda begera ibiro by'umushingwamanza nk'ibiro byacu kenshi usanga bageze ku rwego rw'aho bavuga bati aho bigeze ndumva twovana kabisa cyane nkatanga ubuzima bw'iwanje nawe akabandanya ubw'iwiwe numva bingeze ahantu kuko yari yihanganye ahageza basanga by'ukuri ntagishoboye kubaka kenshi rero ntabwo batwitura
umuntu arabye mu mico yacu mu mateka mu ngo urasanga hariho abana bavutse kububakanye n'abana bashobora kuba ari nk'abasumano ku bijyanye n'amategeko abo bana amategeko abigenga gute hari igihe ushanye hagati yabo kujyanye n'uburenganzira bwabo
ubwa mbere bwo bavuze ngo umwana w'umusumano aba ari umwana yabyawe n'umugabo atubakanye na nyina yamubyaye ni ukuvuga kuba batanditswe mu mategeko yari ta muri ta tubiye bakaba tanditswe gasanga ni nkumi yabyaranye no muhungu atambagambe ko bana bafitaniye cyanye batarabana cyangwa asanga ni nkumi yabyaranye n'umugabo asanzwe yubatse n'undi mukenyezi ugasanga bigenze gutyo nyene acaho umwana yitwa w'umusumano cyanye naho gasanga n'umwana yavutse umubyeyi umumama arubatse afite umugabo we bubakanye ariko ugasanga birateye ikibazo ugasanga umugore yamubyaye kundi mugabo batubakanye nabo rero abana b'abasumano aribyo rero amategeko avuga yuko ingingo y'112 yo mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango igira ita abana b'abasumano nabadakwije ibitekanijwe kugira ngo bitwe abana bavutse biciye mu mategeko ni ukuvuga abo bose bavutse se na nyina batabanye batubatse biciye mu mategeko muri icyo gihe ingingo rongo ine mu gitabo kigenga abantu n'imiryango iravuga yuko urwandiko rwemeza amavuko y'umwana rusha rumenyesha gusa izina rya nyina w'umwana keretse yose yemera ko ariwe yamubyaye hanyuma mu gihe umwana yanditse kuri nyina buse bagasavuga yuko se atazwi inyuma rero nyina w'umwana niwe ashobora guca agirane arondera se babyaranye muri icyo gihe aca agenda kwitwara umugabo avuga ko ariwe babyaranye uwo mwana cyanje naho umwana akaba ariwe mu gihe amaze gukwiza imyaka 21 y'amavuko akaba ariwe aza kwirondera se wiwe aha mugabo mu gihe umwana we yirondereye se amateka aratekanya neza yuko inyuma y'umwaka yarakwije imyaka itekanjwe kugira ngo bavuge ko umwana akuze no kuvuga inyuma y'imyaka 22 urubanza rwo kurondera se w'umwana rwo kurondera se wawe rero bari bikunda mugiye nawe uyo so bakubwiye ko ari so wawe yamaze kwitaba Imana urubanza usurushingishiriza abasigwa biyo no kuvuga abazomutorana mugana cyane ukabikora mu gihe bataragabura ibyo yasinze no kuvuga bataragera gutorana ibyo uyo witwa ko ari so wawe yasinze murumva muri rusange ni ibyo mu gihe nari umukenyezi umwana akiri muto atarakwisa imyaka 21 ataragira imyaka yo kuyiburana imbere ya sentare nyina niwe amuburanira muri icyo gihe akicura sentare yerekana ibimenyetso byerekana yuko ari se w'umwana ibyo nabyo arashobora kwerekana yuko uyo mugabo yageze ko ari se w'umwana babanye kujya ku mugabo n'umugore n'abakaba bari banditswe akerekana yuko n'abandi babizi yuko hari igihe babanye kujya ku mugabo n'umugore hagati y'iminsi amajana 3 n'iminsi 180 imbere y'uko umwana avuka akabyerekana cyane nakerekana ko yafashwe ku ngufu n'uyo mugabo ego
haje izi gutorana bari kuri abivuga bigenda gute hagati y'abo bana b'abasumano n'abana bavutse ku bubakanye
mu gihe ageze gutorana umwana yitwa ko ari umusumano se yaramaze kwemera ko ari umwana wiwe akamwandikisha akaba afite urupapuro rw'amavuko rwanditse ko se ko ari uyo mugabo nyene yamubyaye hageze gutorana nyimba yari umugabo yari asanzwe yubakanye n'uwundi mugore hageze ko abana be batorana bajya yabyaye ku mugore bari basanzwe bubakanye na wa wundi yitwa umusumano atorana cyo kumwe n'abandi bana mu rugo ni ubwo ataba udasa buhaba ni umwana bateka amufata cyo kumwe n'umwana nk'abandi
naho nk'umwana wonyine yaravutse w'umusumano se ntamwemere uwo mwana hageze ko arondera kwemeza imbere y'amategeko ko wose ari se wiwe w'ukuri se n'abatabishaka amategeko afasha uwo mwana gute
amategeko aragusaba ibyemezo hari ibyemezo bitekanijwe n'amategeko niwe amajana 239 mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango yatanga umuco agira ngo igire iti se nta nishobora kwemeza ko umuntu ari se w'umwana keretse yabonetse icyo kibyerekana kiri muri ibikurikira icya mbere iyo nyina yanyuruzwe yugatanwe ku nguvu yagumijwe iminsi cyanye yasambanijwe ku nguvu n'uwo yitwariwe mu minsi iri hagati y'300 n'180 imbere y'uko umwana avuka icya kabiri ni mu gihe nyina yoba yarahendahendwe n'uwo mugabo akamuryosharyosha akoresha ububasha amufiseko amurenda ko atuwe muri uwo ngo mvuga ngo ni umufiyanse cyane ko amureheze nibyo twavuze mu by'ubufiyanse icya gatatu nacyo niyo hari urwandiko ruva ku witwariwe wemeza atagutekeranya ko ari se ni ukuvuga nkajya urabona abakobwa barashobora kwandikiranira n'umuhungu ati burya rero ndafite imbangi yawe ugasanga bariko baravugana ingene bayikurayo bariko baravugana none ibyo bintu byakugendeye gute kutikingiwe amamesaje aremewe cyangwa uduketi bandikiraniye utwo umwana arashobora kutwerekana ati ngana n'ibyemeza umwandiko ni bwiwe basinyiranira n'uko n'uko ikindi nacyo ni mu gihe yatwariwe yamye afatiye umwana nk'uwiwe hanyuma bifatiye yaho akaba yaramurinzi akongera akamubungabunga kandi no maso y'abandi nyene mu kibano hose bakaba bazi yuko nyine kwitwarirwa ari nkabo nyendetse w'umwana ugasanga umwana yakuriye ahantu ari wagumye amurera canke waguma amuzanira uduhutsu kwishyura akaza akariha aragwaye akagirane atamwiyanditseho muri icyo gihe mu gihe bihindukiye umwana agenda akurikira wa wundi nkatse byamashika kenshi iyo umukobwa yabyariye iwabo akarorero ugasanga umwana yakuriye ngaho nyene se ntamuzi iyo ageze yuko agiye gutora byama byateye ikibazo hageze gutora umwana kugira ati nta handi mfise ngende kwa papa na mama ni ngaha nyene ni muntu ki mama yari gutorana rewe nubaka ngaha nyene wana agomba sokuru ni nawe yasabiye igihe atari bwapfe rero mwebwe bamuyomba na mwebwe musa kumfata nk'uko sokuru amfata niwe papa ni wenzi ibyo byaba byateye ikibazo ikindi cya nyuma ni iyo uwitwariwe na nyina w'umwana banyu abana nk'umugabo n'umugore hagati y'iminsi amajana atatu n'iminsi ijana na mirongo umunani mbere y'ivuka ry'umwana ugasanga irashyitse umugabo n'umugore barabana nyuma baravana barahukana ariko umwana akaza kuvuka inyuma ibyo ni byose umwana ashobora kubyerekana tujyeho ikintu navukiyemo papa na mama amateka arabirekura yuko ariwe iyo yari yariteye inda mama ikindi nacyo mu Burundi idakunda gukoreshwa ni ibi bipimo bita ADN hamwe bapima yuko ibihimba by'umubiri bimwe bimwe by'umugabo bihuye n'iby'uwo mwana icyo bikipimo nacyo kiragoye ubwa mbere bwo muri iri tegeko rigenga ingo y'imiryango cyanditswe gutyo onye ngo ADN kiretse yuko kode itegeko ryerekana ingene imanza z'amatasi ziburanishwe bivuga ngo uwitwaye niwe afite uburenganzira bwo kwerekana ukuri kw'iwe akoresheje ikintu icyo ari cyo cyose aha niho ibi bipimo bya ADN bisabizamo kandi ADN ntushobora kuyadukaniza wowe nyine ngo uragiye ugiye ubwira ibipimo bya ADN utabyandikiwe na sentare icyo gipimo ntawe uzabitwara rero iki gipimo cya ADN cyofasha cyane mu Burundi mubwira mu itegeko nta na hamwe byanditse kiretse ko ubisabye bashobora kumugirira urwandiko aja kubikoresha mubwira ibyo nabyo bikora abantu bafite uburyo bishoboye bose apana bimwe by'abakenyezi bacu bo mu Burundi cyangwa abagabo ngaha mu Burundi usanga bigoranye
ngaruke kuri madame ikibazo cy'ugutorana n'ikibazo cy'ukugabura amatungo hagati y'abatandukanye mu ishyirahamwe ryanyu nk'abaje babasaba impanuro mubabwiriye
ubundire ngaruke gatoyi kuri ibyo bijyanye n'umwana w'umusumbazi kuko birimo ibintu bitandukanya cyane umukenyezi na serugo iyo umwana yaba n'umugabo haba imbere y'uko babana cyangwa mu gihe nyine asanzwe yubatse biroroshe ko serugo ajyana umwana mu rugo akaregwa mu bandi bantu ariko iyo ari umwana w'umukenyezi mbere ashobora kuba n'umwana yavutse imbere y'uko uwo mukenyezi ataraza mu rugo kandi akanabimenyesha uwo bagiye kubakana yuko afite uwo mwana kenshi dusanga uwo bubakanye yemera ko uwo mwana aza mu rugo egwe mu bandi bantu nubwo amategeko ataba amwirukana mu rugo ariko hariho inyifato nyene imeze gutyo itandukanya abo bana bijyanye n'uwababyaye muri abo bubakanye hama by'ukuri amategeko aravuga yuko abana bose bafite uburenganzira bumwe ku babyaye aha rero hataza bya bibazo urumva nimba ari umwana yavutse kuri serugo akabyagwa n'undi mubyeyi nyina wiwe atari uwo mvukanye uwo mwana wewe nobwani nta bibazo bihambaye afite kuko azosorana kuri mugabo wa mwana yabyagwa n'umukenyezi se wiwe akaba atari uwo yubakanye na nyina wiwe ibibazo byiwe birakomeye nk'uko warumbagize mu Burundi gushika uno munsi ibibazo byo gutorana by'abigeme n'abakenyezi biracagoranye ego hariho ababyeyi n'ukuri bafata abana babo ku rugero rumwe bakabanganisha muri byose hariho n'abandi batarabitahura ariko icyo tuzi cyose ni uko amategeko avuga yuko abana bose bangana bababyaye yego hama kandi n'ushoboye kwisura ubutungane nubwo bigoye amasentare atandukanye y'igihugu araheza aka batumwe ariko rero wa mwana umwe yabyagwa n'umukenyezi ashobora kuba se atigeza mwene akaba umuzeyi wiwe azwi aruyo mama wiwe none ndimumva ko nibyashika bakavuga yuko uwo mukenyezi atakintu na kimwe aganda nicaba ari cyo mvugo cyangwa mu muryango aho avuka nimwumva ko bya bintu bice bigaruka ikagira n'inkurikizi kuri cya kibondo yibaruka urumva umwana acabura yacu kwa nyina aho yubatse nta kibanza hafite kwa sekuru abyara nyina kubera ko umubyeyi umwe nyina wewe azwi naho nyene urumva ikibanza ciwe n'ingorane kandi ibyo rero byo biranatandukanye rwose n'imico n'imigenzo y'abarundi kuko mu mico basi ba sogokuru nta mwana yabura ahatorana byari bitunganijwe ku buryo umwana wese n'uwose atemeye yacaba uwo kwa sekuru byara nyina bakamwereka harima bakamwereka hashinga inzu hashinga urugo ubu rero ibintu si uko biri n'iyo mico n'imigenzo myiza ikingira abana bavutse muri mwene ubwo buryo ubu aho bigeze iyo mico iriko irazimanga murumva rero yuko ibibazo byo gutorana ari ibibazo bikomeye bishobora gutuma hariho umuntu aburiya baniyaje akaburanirwa by'ukuri akaburanirwa rero bakunze kuvuga ngo ibyo gutorana ngo ni ibibazo by'abakenyezi cyangwa by'abigeme mugabo umwana avuka ntikumenya ashobora kuba umuhungu ashobora kuba ari umukobwa mugabo ibyo bibazo biraba abana bose
abavuga ngo umwana w'umwigeme ngo uyotorana iyo agiye kubaka mu gihe ageze kubaka ngo ntiyotorane iyo yaje ava ubabwira ngo
mu bisanzwe gutorana ntutorana aho ugiye kubaka umuntu atorana ababyeyi ntatorana uwo bubakanye uwo bubakanye bafite ibyo basangiye nibijya mu gifaransa bita regime matrimonial uwo mwubakanye mufite ibyo musangiye ibyo mwaronderanye mufise ingene mwabisezeranye nimba muvuga dusangiye byose cyangwa dusangiye ibyo tudoronderera hamwe kuva dushinze urugo ibyo umwe umwe wese yoba afise imbere y'uko urubaho bizoguma ari ivyiwe abikoreshe uko avyiyumvira mugabo basangire ibyo barondereye hamwe co gutorana ni ukuvuga ko haba hariho ibintu kuko gutorana nta ruhara uba ufise muri ibyo bintu ni ibintu uronka kubera yuko uri mwene naka kubera ko uri mwene naka nicyo cyonyine gituma utorana ariko ibyo mu rugo ni ukuvuga yuko ubironka ko uruhara si gutorana ariko n'uruhara ubironka kubera yuko nawe wagize uruhara kugira ngo ibyo bintu bibeho ibyo bintu birondeze bibeho cyangwa mbere n'uruhara mu kubigwiza cyangwa mu kubibungabunga mu gihe uba wasanze uwo mugenzi wawe abishishe rero n'ibintu bitandukanye bidahuye n'ubwo benshi baca babifatanye
naho ku bijyanye n'imico n'imigenzo urabye mu Burundi abitegereza ibintu bavuga ko bubakanye na cyane cyane abapfasoni kubera imico n'imigenzo naho babise ibyo bibazo mwamye muravuga ari byo bibazo byo gukubagurwa mu ngo zabo guhohoterwa mu byo tuma bumva ko boshaka no kuvana ariko kubera iyo mico bakagerageza kuguma uko kubaka naho byo babigoye cyane muri baza kubwanya iyo mico n'imigenzo ko igifise uruhara runini ku bijyanye n'imigenderanire hagati y'abubakanye cyane cyane ku bakenyezi ngo niko zubakwa mubivuga kwiga
imico n'ukuri gushika uno munsi cyafise uruhara runiniya cyane kugira urinde ubona umukenyezi yituye ubutungane cyangwa aje no kwitura asosiyasiyo ni ukuvuga yuko biba byaramunaniye abakenyezi benshi b'abarundikazi barihangana cyane barihanganira abagabo barigura abana akumva ko uko byogenda kose yoshobora kubyihanganira kugira ngo abana bakure ariko rero haragera igihe ikana iyo umuntu aragukubita ariko arakumukaza iyo aguma ahiga ijoro n'umurango kwica urumva yuko na ya mahirwe wari kuravuga uti nihangane kugira ngo ibibondo bikure ushobora kutahashika ushobora kutahashika kandi ugasanga wenye ahombye uratakaje ubuzima ama na bya bibondo wariko uravugira wariko agararira wariko urikura ubisize ku ngoyi kubera yuko wagumye uvuga ngo niko zubakwa rero nuko nyene n'ubu biracyafite uruhara runini umuntu atangura kwiyumvira ega emwe ninavuga ko ikibazo abantu baza kubyiyumvira kwiki ababyeyi banje baza kubyiyumvira gute ababanyi baza kubyiyumvira gute mbega uyu tubana wewe uyu utera ubwo wewe niyumva nabivuze ubuhoho ncambungira he cambu wanjye ndara he nzobaho gute noneho niyumva ndabivuze noneho acagwiza na kabiri cyangwa na gatatu ivyo yahora ankorera usanga rero bigoye ariko turabandanya nyene twigisha yuko hariho amategeko y'igihugu akingira zina kiremwa muntu kandi n'abakenyezi batirwa muri abo bakingirwa n'ibibondo byacu birimwo bubakingirwa nta muntu afise ububasha n'uburenganzira bwo guhohotera uwundi.
Murakoze muri make mu kurangiza Maître David Dusabe akajambo uvuga ari kiyumviro icyo wibagiye kuvuga uvuga mu majambo make
jene gira nangu umuco cyane cyane kuri aba bana baba bavyawe n'umukenyezi atanzwe mu rugo yubatse bishyira mu mategeko ugasanga uyu mugabo wubakanye na nyina yatanguye byo guhakana ngo umwana si uwiwe ngo yavutse hanze amategeko ariyo kugira ngo akingire mwe nabo bana ingingo y'22 yo mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango iravuga yuko umugihe cyose umugabo arekuriye gushingishiriza urubanza rwo kwihakana umwana ategeka kubigira mu minsi 90 kuri icyo munsi yamenye ko uyu mwana ariho ni ukuvuga yuko umugabo amenye yuko umukenyezi bubakanye yabyaye umwana atari uwiwe ategeza kubikora mu minsi 90 akamwitwara akavuga ati jewe umwana ndamuhakanye iyo minsi imaze kurengana uyu mwana abaho muri urwo rugo ni ukuvuga ko se aba ari uyu mugabo wubakanye na nyina kuko amateka arabivuga yuko umwana afise se wiwe umugabo wubakanye na nyina nako nagira mbaze ntange ku muco kugira ngo aba ku bakenyezi babimenye abana babimenye ndetse n'abashinga nayo babimenye mu gihe bafite uburenganzira bwabo bashobora guharanira bamenye ko hariho ibiringo bitarengwa ikindi rero nari nkeneye gutanga ku muco kandi gutorana ariho kandi usanga mu masentare hageze gutorana abigeme batagomba ko batorana cumi n'abahungu usanga abigeme babaye cyitwa ngo giseke matongo y'umuryango mu gihe abahungu baca banganye nibyo nagira nongere ko nk'umuco nagomba ntange
murakoze cyane yari Maître Espérance Ninahaze munywanyi w'ishyirahamwe Association de Femmes Juristes ni ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibyigwa by'amategeko twari kumwe kandi na Maître David Dusabe yanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango bose bari i Bujumbura mu Burundi twako turavuga ku bibazo nyamukuru bikunda kuba mu ngo hagati y'abubatse ningene ishyirahamwe Association de Femmes Juristes rifasha ababituye ni ukugene amategeko abigenga ariko bikivugwa na Maître David Dusabe ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
yego murakoze ariko ntiwambwire ngo sodere ni ukuri bibaye ngombwa yuko abantu bari butandukane kubera ko nyine umubano wabo wase tugahanura yuko bogira umwumvikano kuri uko gutandukana kwabo biraba byiza gusumba kujya kwagirizanya utunasuriri imbere y'amasentare ariko iyo byumvikanye bishyikiriza sentare mubwa batumvikanye bakagira urwandiko bakavuga bo nyene ingene bazorera ibibondo byabo n'ingene bazogabura ibyo barondereye hamwe usanga byopfuma kurugo rutambutse rwa marubabaze ariko usanga byopfuma gusumba kujya kwagirizanya ama rero kandi no kuvuga ko no mu gihe ababyeyi batandukanye ineza y'abana niyo yama iza imbere nibyo amasentare yisunga kandi na twese iyo turi kuturahanura nibyo dushira imbere kugira na ba bandi bo babiyumvira ati abo bantu bo muri iryo shyirahamwe barondera ko ingo zisambuka bumve ko n'igihe atakundi biri bugende abubakanye basambuye tuguma dushira imbere ineza y'urugo n'ibibondo.
Murakoze cyane ndabashimiye.
Ego murakoze namwe bye.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Nawo kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.